Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jude Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Burya uburovyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu. Abenshi babakeba barabyipfuza ariko nta numwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba. Nawe babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushira mu ngufu.
Uyu ni Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi mu gihugu c'u Burundi avuga yuko igituma abapfasoni bataboneka muri uwo mwuga ari kubera uburyo budateye imbere uwo murwa ukorwamo mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abapfasoni bo bakomeje kuvuga ko bakumiriwe muri uwo murwa muri uyo mwuga. Turabigaruka ko handi hato co kimwe n'inkuru yerekeye igitegwa c'ikawa kibangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Abarimyi basaba leta yuko yo baronsa imiti idatevye. Hakuna baza nkababwira muri make ko perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ashikiza ko yabwiwe ibiri mu majwi yafashwe ku rufu rw'umenyesha makuru w'umunyarabiya Saudite Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula ya Arabiya Saudite Istanbul mu kwezi guheze, ariko ngo ntiyifuza kuvyumviriza ko ari ubwicanyi buteye agahinda kandi bubabaje cyane. Trump yashikirije kwa gatandatu ko leta yiwe ishobora gushira habona ivyatohoje kuri urwo rupfu ejo ku munsi wa kabiri. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu nabwo bwavuze ko butararangiza amato hoza na himenyesha makuru vyo muri Amerika vyaseguye ko ikigoseya kijejwe igerageza iperereza hanze y'igihugu cemeje ko muhungu umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari we yategetse ubwo bwicanyi. Arabia Saudite niyegetse urwo rufu rwa Khashoggi ku bantu 11 batamu muri bo ico gihugu kivuga ko kizobacira urubanza rwo gupfa. Uramateri wa leta ya California muri leta zumwe za Amerika yashikirije ejo kwa mungu ko afise icizere cy'uko perezida Donald Trump ashobora gufasha iyo leta kurwanya umwe mu miriro mibi muri kahise kayo. Ni nyuma y'urugendo Trump yagize muri California, Governor Jerry Brown yavuze ko perezida Trump yemeye kubafata mugongo urwo rugendo rwabaye ku munsi wa gatandatu. Brown yibaza kandi ko iyi miriro yatongoye California izotuma abari bafise amakenga kuhindagurika ry'ibihe bagiye guhindura imvugo mu myaka iri imbere. Trump yagendeye California ku munsi wa gatandatu aho yagiye kwirabira ivyononekaye mu myaka amazu ashika ku 970 ariyo yasambuwe, abantu 75 barahasiga ubuzima mu gihe abazimye imiriro barenga 5,505 bakiriko bararwana n'iyo miriro itarashobora kuzima yose. Umwaka urarumanye, abanyagihugu muri Australia batoye ibwirizwa ryemerera abahuje ibitsina kubakana. Ubugeni bushika 5,505 buramaze gushingirwa mu mwaka uheze kuva Australia yemeje iryo tegeko. Gushika ubu hariho abatarashigikira na gato, barimwo abanyamadini hamwe n'imihari y'abatagitsimbataye ku migenzo ya kera aribo bita abakonservateurs mu rurimi rw'Igifaransa. 62% by'abanyaustralia baremeje ubugeni bw'abahuje ibitsina matora. Iryo tegeko ryacanishijemo Australia mu gihe abashuka 1,000,000 baryemeje, abashuka 5,000,000 bo baracarwanya ababana bahuje ibitsina. Iryo tegeko ryemejwe n'amashinga amateka ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12/2017 ribitegeko umunsi wakurikiye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
abapfasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera ya hakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko bureka gukumirwa muri uyu mwuga mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe ariko hanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ariko ari umwuga ukora bigoranye reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko vyifashe
ni ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro
barashobora kuvuga ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda ucama yandi mayira bijanye no kubona n'abadafiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamo ndibaze ko akazi muri cyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu uwo muziririzo mu kazi kirovyi wanyeho
none ko wari umaze kugakora hari ibyo uwo barabonye byigeze gushika mu shaka kwa mufise nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mwimbuto sura kugenda neza
babivuga uko tukabifata uko mugahituzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza sindabibwa bigeze nange ngo nange rasho n'umwengano bitinyu ko nyene
nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko bore kurigwa kuroba
mwarushereka bature kuri rene akararo kore kurobe namwe mu ruhuko babarobeye
nano wo kwawe woro
babyemeye ndashobora kuroba
bande babikwemereye
abo hejuru b'inzego zo hejuru
abarobyi
oya abarobyi nibo bemera yuko abagore bari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore nibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira nk'uyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabwo boshobora kuyinzira muri Tanganyika
eka naba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cyihariye abagabo
ku ruhande rw'iwanjye cyangwa akazi kuroba ntako ndashobora ko bisabwa ingufu igiti kirayi ishusho yo gutarika urumva hari ibintu bakora mu mazi kukagura urusenga ntabyo ashoboye none ndabanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo ashoboye cyangwa akazi ashoboye ni kurima ni kudandaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba
oya umva aho ni ya nkoko yo birengaye isake kuva kera hamwe haroba abagabo abagore ntibayigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya basi icyo ntigishoboka abo babisaba barabikora tubirabe no twawe n'umwuga ko barakora kuteriza imbere abakenyezi natwe bazatwigisha natwe tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako kazi
baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mubasumba hanze
kuvyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka ugenda bagapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mugasoza ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushigwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muze ku ruhigi icyo gihe rwagerana n'ibintu by'ibigenzo by'amareba muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumvise byari bya kera byari ibintu ba kera baziririzo ubu rero aho abantu batangiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu abenshi babakebati barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe rero babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bapfamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarovyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burovyi butaratera imbere ikabindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Unaho dutandukira igisata cy'uburimyi nari nanabiciye ku masonga nk'itangura ngitegwa cikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe. Ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Nkuko vyemezwa na Makario Ntirandekura arongoye ishirahamwe Inter Cafe rihurikiyemwo abarimyi b'ikawa, izo ngwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa c'ikawa. Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wa mutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma niboneka uko abarimyi bavyipfuza.
Mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara ziraboneka kwetura ku ngwara iturembeje n'imiti ihari ni mike, mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako. Mu gisata cy'ikawa hari ingwara nyinshi zibangamira ico gitegwa zitamenyewe mbwo zibangamira cyane igitegwa cy'ikawa, nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara, ingwara zana ibintu by'ibifuku mabiye ikawa bita ruye, n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa. Tugasaba rero ko birashoboka ko hari ibidaca biboneka n'ingoga, ibyo byo byoshaka gukora bikanyaruka byokorerwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba babikoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bashobora kubikoresha bikoresha ubwo nyene. Ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemwo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga.
Estashe Chimaye ajeje gisata cyo kugenzura ingwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikiranganji bw'urunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ngwara.
Ibyigwa byakozwe ku ngwara n'udukoko bibangamiye kitego chikawa ahanini kwa watu kwa koreye kuingwara bita rukarakara, ingwara bita ingese ya mababi nibinyo bitera ibitegwa vyikawa. Ngira geje kubandanyirizako kugira ngo turabire hamwe uko twasanze vyifashe fiyo ngwara bita rukarakara nivyo mu gihugu cyose irahari ariko hakaba ari ntara ziza kwisonga arizo Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirare hamwe n'intara ya Kayanza. Turavye kwiyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihugu cyose hari intara ziza imbere gusumba izindi akaba ari ntara ya Muyinga, Makamba na Kirundo. Twarakoreye no kwivyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga, Makamba, Rutana na Kirundo ariho bigaragara ko ibyo byononyi byatsindaro.
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ngwara.
Kugira ngo umuntu agwanye izo ngwara canke ivyo vyononye, ahanini dushimikira kuki ku buhinga bwo kurima, aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu tukabagarira, tugakata, tugasasira, tukazana ifumbire. Ivyo byose tubikoze tuba tuko turagwanya za ngwara canke tugabanya ubukari. Ariko iyo bibaye ngombwa harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ngwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupoma idakwiye, bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara. Mu shingiranje bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari kunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vy'ikawa vyamaze kwandura. Mu gihe atacokorwa vuba, abarimyi b'ikawa basa makenga k'umwimbu w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi, n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro kiracariwe inyuma mu ntara, dutandukira igisata c'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu c'u Burundi. Aho inyuma y'imyaka itanu iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishure nshingiro, bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Sendika Steba, imwe mu masendika y'abigisha ikora mu ntara ya Kirundo, yemeza ko ari ikibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara, isaba leta kongereza inyigisho nkarishabwenge ku barimu ibindi. Na mugenzi wacu mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze.
Haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro, abigisha baratanga inyigisho ku vyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo. Ingorane zo kuvyigisha ziri ku vyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga. Aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo. Bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni.
Hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri twa dusanganywe. Twari dusanganywe Kirundi, Karibiharuro, Gifaransa, Etude de Milie, hanyuma barongeramo ibindi nk'ibiswahili, ibyongereza, za FCH. Ivyo iyo umwigisha ariko aravyigisha atabiherewe formasiyo ihagije, na cane cane nk'ubu nta nyigisho kuri iyo tugiye tubona mu mashuri twe twagiye turacamo, umuntu akiri uko avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiriye uko abironse.
Ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate, bakakugira formasiyo kwa tujya two muri porogaramu y'umwaka wa mbere nyine, hanyuma bikagusaba yuko ujya nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili. Nta nosiyo nimwe uvize ku giswahili yacyo uzi.
Inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshe. Ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira.
Mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke, nakuvuga ubumenyi tuba twatanze ntibabuhagije. Icyo gihe usanga tubaka umwimbo muke, umwimbo udahagije. Ibyo bindi usanga umwana aca avanga arose n'icyo zihagije kuri ivyo, kuko n'umwigisha bitanze n'abacyacya biziko.
Ingaruka zica ziba zazindi z'uko nyine usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe, kandi na wa wundi yari umwigishije nawe akaba atabumenye yarasanzwe abifisemo. Uravye kuba wigisha nka efektifu y'abana ijana uri umwarimu umwe, ni ibintu bitubona cyane. Ugasanga abana ntibafise naho bicara, benshi twigisha bicaye ku mabuye, nta ntebe bafise. Ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo.
Basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira.
Bijya byo kwigisha byo gutanga amaforomasiyo ku mwigisha, ugasanga ngo atuye kumwana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa ku cyongereza, uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu ishuri. Ejo bazamwunguruza bafekse uwo mabamba kamafekse mu ishuri nko mu wa kane, ntazoguma mu mwimo muri wa mwaka wa mbere. Umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuye mu wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha, ugasanga kigisha ukundi. Bo gwiza n'amaforomasiyo kubigisha bose.
Sendika y'abigisha CBE igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara, iba iriko irumviriza ibibazo byabo, ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti. Muhigirwa Pierre Claver arongoye Syndicat STEB mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkoramutima.
Ege aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology, abo barimu benshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basobanusanzwe bazi. Rero birabagora cyane, twasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuza barabyigisha babyumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashyikiriza ibibazo nk'ibyo leta. Muhigirwa Pierre Claver:
twebwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta, iraheza igashyikiriza ibibazo muri leta, hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kwabo gikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku vya nkenerwa mu mashure. Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivya nkenerwa haba mu bigisha, ibitabo, intebe n'ibindi bizoba vyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho bamwe mu barimu bigisha ku kirwa cya Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ikibazo kibahangayikishije ari kena y'ivyumba ry'amashure. Abavuganye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bemeza ko hari n'abana bataja ku ishure kubera ico kibazo.
baravuga ngo mu Rwanda harangwa n'iki
Kristo
atwereke ko mu hari iki
aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri ahabura cyari hagati ya 50 na 60 ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarira
kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40 biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50 niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza
ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo
hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana babageze mu wa mbere hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora
ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga usanga bari ku Nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara
namerwa ariko byose n'inzara niyo ushaka tudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka
iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa ariko zabaye zinshi tukaziteka hari gihe wacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Ministeri y'uburezi ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo
nka ministeri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza abahawe smart classroom tugomba nabo zo kuzuzuza abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa internet bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza
aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa andabira arimo iryisumbuye ndetse n'iry'imyuga ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000 inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10 ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocle Mutijima arakinuye tumira amate gato hama tugaruke mu Rwanda tubabwira ibivugwa mu gisata c'impunzi
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
dusubire mu Rwanda nkuko nari ndabemereye turekeza mu ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ivugwamo ikibazo c'abakobwa benshi batwara inda zitifujwe hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa n'uko rwaruka atacu rufise rukora ubushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitoroshe ni inkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru
Arazitwara mu nyene hatari na urabyumva n'ubuzima bw'inyene bwo mu nkamba
ariko ari twengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko cama cahibonekeje nicerekeye inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izonda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu no kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati gyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara ikande ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwaye adafise niyazoyijana n'uwayimuteye umwana akamwanka
yongera koko abasore nabo biherereza ibiyayuramutwe biri mu nzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kubabona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kubabona bibona yego
aba nabo batsivyo byeyura mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo ndazitifujwe
barabinywa arije babivuza no ngaha mu nkamba ariko bagoma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko babanywe ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abantu ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayuramutwe atari byinshi
ibyo biyayuramutwe twibingo tubikuye hehe ko ataho tubikura iyi nkambi kandi ikikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwahe izo zawaragiye ko nakayo kibayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye nukanyoye nawe nyina bavuga ati afise nk'umujyango hanze yakamuhaye
ubuserukisha ishyirahamwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kugwanya ibiyayuramutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe n'ugwaruka Pierre Claver Niyonkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishimikiye ahanini ku isata cindero ubworozi n'uburimyi incuti bakunzi namwe bwe mwari ko muratwumviriza mwakenuye yakoze Macbilia Bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza muri byo harimo muri isangaza kuba ari getrisa ha 12:10 muri antunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igetrisa ha 12 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda nimuze kuyatangwa igetrisa ha 1:30 naho aza ko ari makuru avugwa ijya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranigwe rero mubanye n'umuvyanyu nahayo kuri ayo masango tubahaye mubandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.